VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti mutanguye inondwe inshasha muri kumwe natwe mu iganiro vya ino genekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya
namba hariho amahema yasigaye nadufashe twebwe aba yo yadufashe kubera tuva ruguru turabe ukuntu twosubira basi mu ntara z'iwacu ruguru kuko ino twe ntawe tufise twayishinga ihembe.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu Buterere bavuga ko batagira ayo bacira n'ayo bamira naho bakika umusaya inyuma yo kwirukanwa aho babaye baracumbikirwa biturutse ku mvura yasenyuye amazi yabo. Hagati aho imvura nyinshi yaraye yononye ibitari bike mu gisagara ca Bujumbura turabigaruka ko handi hato. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndabwire muri make ko mu masaha ari imbere perezida wa Leta Zumwe za Amerika Donald Trump bitegekanijwe ko yakira mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi umubonano ugamije gukomeza imigenderanire n'ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Urugendo rwa Sisi rubaye inyuma y'imyaka ishika kuri ine imigenderanire ya Amerika na Misiri tifashe neza bivanye n'uko intwaro ya Obama yakomeje kumwagiriza ko atwaza umukazo kandi agahohotera n'agateka ka zina muntu. Abdel Fattah al-Sisi yabaye mu bakuru b'ibihugu ba mbere bakeje Trump igihe atahukana intsinzi matora y'umukuru w'igihugu. Abakuru b'ibihugu uko ari babiri barigeze mbere no guhurira mu gisagara cha New York mu kwezi kw'icenda igihe Donald Trump yariko ariyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Amakuru ava mu biro vya perezida ha muri Amerika avuga ko uyo mubanano uba mu mwiherero. Ivyo bikaba vyashavuje cane abaharanira gateka kazi na muntu bababazwa no kubona Amerika yubahutse kwakira Sisi yagirizwa guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu nkuko vyashikirijwe na Sarah Morgan ahagarariye Human Rights Watch ngaha muri Amerika. Muri make kandi mwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco ahamagarira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nkuka y'imisa yahereje kuri uno w'Imana mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubutaliyano. Nyenubwiranda Papa Francisco yabwiye abakirisu ko ababajwe n'intureka ata munsi ucijana zidahitanye ubuzima bw'inzirakarengane mu ntara ya Kasai. Papa yateye akamo abantu bose gusabira amahoro abanyekongo no gusenga kugira ngo imitima y'ugwanko n'ubwicanyi iranduranwe n'imizi. Aho twokwibutsa ko haheze amezi atandatu hari umugwi witwaje ibigwanisho wa mawihaye inkumbi mu ntara zine ziri hagati muri Kongo. Abantu bashika amajana ane akaba aribo bamaze kumenyekana ko baburiye ubuzima muri izo ntureka kuva zigitangura. Tukibabwira yavugwa ku mugabane wa Afrika, perezida wa Niger Mahamadou Issoufou yaraye atangaje ko atarota hindura ibwirizwa nshingiro y'igihugu ciwe kugira ngo yiyongere ikiringo ca gatatu mu gihe ikiringo ciwe ca kabiri c'imyaka itanu kizorangirana n'umwaka wa 2021. Ivyo yabitangarije kuri televiziyo y'igihugu mu gihe bariko bahimbaza umwaka uheze atowe ubugira kabiri nka perezida. Ibwirizwa nshingiro rya Niger rirekurira umukuru w'igihugu gutwara ibiringo bibiri gusa. Perezida Mahamadou Issoufou ubafise imyaka 65 y'amavuko mu gihe yo kubahiriza ivyo yaraye asezeraniye abanyagihugu biwe. Yababaye umukuru w'igihugu wa mbere muri Niger yatowe biciye mu mategeko azobatanze ubutegetsi mu mahoro kandi atiyongeye kiringo. Radio Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye kuri rubuga rwa internet ariyo radio yacu VOA na kuri rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe tubanze tunyarukire mu gisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yarayiguye konona ibitari bike ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge uri Kaneza yazindukiye ma quartier atandukanye. Eloge mwiriwe.
Amahoro neza Diane.
Iyo mvura yaguye mu yahe ma quartier yononiki muri rusange?
Imvura yaguye novuga nti muri Bujumbura yose muri mere ya Bujumbura ikano muri intara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirare ariko aho twabonye hakari ubuni naho hakunda gukarigwa imyaka yose mu buraruko bwa Bujumbura muri Kamenge Kinama Karama hamwe na Buterere nkuko twabyiboneye.
Yononye iki muri rusange?
Ubu bitigi twabonye twahora n'umuvugizi w'igipolisi atanzwe n'icyo gipolisi kigeze gutabara impanuka protection civile nuko amazi arenga 50 nuko bashaka 58 ariyo amaze kumenyekana ko yabomotse. Biravugwa ko hari n'umwana yapfuye nkuko byemejwe na musantere wa komine Ntahangwa ariko rero mu gipolisi bo bavuze yuko matohoza amaze kugira hamwe na raporo bafise zo ku rubuga babona ko uwo muntu byo kuyataho ukemeza ko yahasize ubuzima.
Hari ico leta y'u Burundi iratangaza ku kigiye gukogwa na cane cane kuri abo utunzu twabo twabomaguritse?
Diane, nkuko nakubwiye aha muri iki gice cya mu buraruko bwa Bujumbura hasanzwe hari hamaze kwibonekeza ibintu nk'ibi by'imvura ibomora amazu igahitana n'ubuzima bw'abantu. Leta n'ubu ijambo ryacyari rya rindi ivuga ko iri ku kivi mbere musantere wa Ntahangwa yavuze ko abanyagihugu nk'uko bavuga baguma basaba batakamba yuko aya mazi mu bisanzwe atera aya mazone n'amakaritsiye muraruko bwa Bujumbura yabo ngaha mu gisagara cya Bujumbura ariko abavuye muri iyi misozi ihanamira ihanamiye igisagara cya Bujumbura hanyuma bakavuga yuko hari amakanibo hari imiserege itaciwe neza bagasaba yuko leta yoyitunganya neza. Ubwo rero umusantere wa Ntahangwa yigeze ko hari ibikorwa byatangwe mu mwaka w'2016 nko mu kwezi kwa 11 ko ariko bagerageza kubyeganiriza hamwe kira noneho n'umushikiranganji w'ibikorwa bya leta haheze ibintu bibiri nk'uko mubyibuka naho nyine amazi yari yahitanye ibintu n'abantu aravuga ko ibisata bitandukanye bya leta ariko bigira hamwe ingene byo hangana n'iki kibazo
mbere
arashyira ko yuko ibanki isi yose amaze gutanga amafaranga yuko ari umugambi.
Eloge wirika neza urakoze cyane gose turaza kongera tugukenere handi hatubandanye uca ijya nino iyo nkuru. Tukivuga ivyimyuzurira imiryango igera ku 350 niyo itagiraho ikikumusaya inyuma y'imvura yasenyuye amazu atari make muri komune ya Buterere iri mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bamwe mu babaye baracumbikirwa ku ishure rya Buterere ya mbere basabwa kuba bararondera iyo baja bidatevye. Amazi bahora bakoresha yarapfunzwe co kimwe n'utuzu twasugumwe. Abayaze n'ijuru rya Amerika bavuze ko bakomerewe cane. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yazindukiye kuraba aho bari aratubwira uko yabisanze.
Aba banyagihugu bagandagaje imbere y'amashure yo kwishure shingiro ryo kubumwe hamwe n'intekera zabo ahanini bagizwe n'abana hamwe n'abakenyezi. Ijwi rya Amerika bamwe ryabasanze bacicaye aho baraye bitunye kandi bivumbereje. Abandi bari bakiriko barazinga udusambi baraye ko aya mashure kubumwe bari baratijwe arugaye n'amagufuri. Ibombo ry'amazi niko kuko hamwe n'ubuzu bwa sugumwe. Amakenga ni menshi muri bo yo gufatwa n'indwara zituruka ku isuku rike.
Twe ntidufise iyo tujya n'iyo tuva turuku nyene. Twe kenshi nk'ubu dushatse kugenda nyene ku wese turaraba afise amawese aha hafi y'amashuri tukirukayo cyangwa bamwe ugasanga bagiye hajya iruhande y'amawese bakonona.
Inzara naho yotureka amacinya yonyine aza kutwicira ngaha anya.
Hambavu y'izi ngorane z'isuku bavuga ko barembejwe n'inzara ku kubura icyo bafungura. Aha ni mu gihe bavuga ko baheruka imfashanyo bahawe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu baraye batewe n'imyuzurira. Ibiro 10 by'umuceri bahawe bavuga ko batabimajije kabiri ko muri kino gihe batagira icyo bafungura. Abana bari basanzwe ari abanyeshure bavuga ko badashobora kujya kwiga kubera ko badaherutse kuronka icyo bahereza umunwa.
Aha jemeruka kujya hijya yejo. Aje numva inzara iri mu kumpenura ntitukija ku mashure kubera inzara.
Mwarahejeje ibibazo?
Ibibazo byaraheze gusa twagenda bigisha bari batubwiye ko tugenda ku mashure gusa kubera inzara nca mbona umengo ntitwoja ku ishuri
hagati muri aba banyagihugu harabavuga ko amagara bakitse bamwe bakibaza ko ari ingwara ya malaria kuko barara hanze bakabura n'imisegetera ibintu byunyugwa nuko batagira impapuro zibaranga basabwa kwa muganga igihe boja kwivuza kuko bavuga ko zatwawe n'imyuzurira y'imvura
n'ukuri ni muri abo kuntu mwobigenza mwotudodorera mukadukura hano hantu aha marari urabona umwana inge nari ndembe muturabira ukuntu mwobigenza mwege nyene turarembye n'ingwara ziradukongataza
nta mukuru waruje numwe aradushikako nga na numwe turabona ngahamana yake nzuri nkagati kuma kakiyanura umva nico gituma nabantu baguma baremba basubiye baremba kuko tutagira umuntu numwe ashobora kudutabariza kandi nikindi naco urumva numuntu nahagenda kwa muganga bamusaba urupapuro
nubwo ibintu biruku urongoye zone buterere Ernest Nduwimana ari nawe yafashe ingingo yo kubugarira amashure avuga kwa abo bantu arabikitse mukiza ko basanzwe bari mu mugwi w'abasega mu mabarabara ariko nubwo byo babiri uko urongoye ishirahamwe rukirisu rivugira abantu aho nikora Tabita Odanduwimana abona kwa abo bantu arabo kwengenga bagahabwa inyigisho zijanye n'ingene bashobora kubaho
abo bantu aho nikora kimwe bakeneye kwigisha bakamenya ingene bo nyene bo kwitunganiriza ukubaho kwawo ikindi cha kabiri barakeneye umuntu abahagurutse cyo ico ntashigikiye ku bantu aho nikora kubahereza utuntu mwisashe twijoro rimwe niki nuko ubica kabiri acagira umutima wo kuguma ashaka gusabiriza ahubwo ico baciza umuntu yo mwigisha ahubwo umuntu umuhifi ararira umunsi umwe wo mwigisha ingene ayiroba hanyuma nawe akareka guteza ingorane cyangwa akareka guteza ingorane aho nyene nimba ari uko kuza mu gisagara bigatera muteyaje mu gisagara bigatuma kumbure n'abategetsi badatahura igituma abo bantu bose buzuranye mu gisagara
abanyagihugu bari kuri ishure shingiro ryo kubumwe bavuga ko iki kibazo bagituye umuhuza w'abarundi ko barindiriye inyishu ariko hagataha bagasaba kuba bararonswa ibifungurwa ikindi bamwe basaba nuko bofashwa mu kuronswa bimwe mu byankenegwa bagasubira mu ntara za mamuko yabo
mu bisanzu twe kintu dusaba nyakuba peta nkuru nziza twa twamusaba namba hariho amahema yasigaye nadufashe twebwe aba yo yadufashe kubera tuva ruguru turabe ukuntu twosubira basi mu ntara z'iwacu ruguru kuko ino twe ntaho tufise twayishinga ihema
twebwe turose icyo dufungura tukaronka na gati kigashobora kutujana twose cyadusubira iyo twaje tuzana na ruguru bamwe bamwe nka twebwe tuva ruguru
twibutse ko aba banyagihugu bahunze imyuzurira y'imvura yo kuwa 17 z'ukwezi kwa gatatu yaguye muri zone buterere na zone kinama ya komine ntahangwa amazi atari make akabomoka n'umuntu umwe akasiga ubuzima mu gisagara cha Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse iyo nkuru rero y'imyuzurira ibujumbura cyo kimwe n'indi mvura yaraye yononye ibitari bike harimo amazagira kuri 58 n'umwana yoba yahasize ubuzima mushobora gusubira kuzumviriza muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukome tumira mategato hama tubandanye ejo gya Amerika ayavugwa mu ntara makenga ni yose manyagihugu mu ntara za Makamba na Bubanza bemeza ko rwaruka ruturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rusano rwasubiriye igipolisi muri zo ntara amakuru duhabwa n'abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo yemeza ko rwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi imbonera kure rukora amarondo muri zo ntara ruhohotera abanyagihugu mu kubasaba amafaranga iyo bwije twabajije umushingamateka Fabien Banchijanino yatowe mu ntara ya Bubanza iri muzivugamwo ivyo vyagirije iri muzivamwe ivyo vyagirije yemeza ko ari vyo
aho ntumbire mu ntara y'Bubanza imbonera kure nibyo zikora ibintu byose zasubiriye igipolisi zitwaza inkoho cyangwa amategeko kibanza cy'abapolisi ubwo nko muri komine ntara par exemple imbonera kure zikora irondo ukibaza cy'abapolisi turajirwanisho ugabo nta na rimwe bigeze bemera mu ntwara y'uko ibintu biko biraba mu Rubira mu kuyibonera kwa kare y'ishuri rya Rubira yamwe afatanirizanisha umugabo uriho mukiri imbere y'intaye kubera yuko umuryango wa kimutibira
mumenga muri muri kahise kuko muguma muvuga ngo baragize baragize ni ibintu rero ata n'ingorane byari bikwiye kubatera kuko muvuga ivyo muri kahise no kuvuga ko bitakihari
oya n'ubu niko bikiri nemerera kugitwaza ibirwanisho bigira amarondo bihagarika abantu amasaha yose nibyo bikora mu cyaro cya Poli nicyo gituma ndamesha yuko haba muri komine Mpanda nihaye Bubanza muri komine Gihanga nta muntu acaruka n'umwe amasaha yo kumugoroba birareka barengana n'abahagarara mutiwane kipori haramarondo marondo na yo kawa akumele nito mwenera kwe mchazi kwa kazi kipori si
hadivye mezo mfise
hivye mezo mfise ni vizu chani mwiko mine mhanda mutumba wa musei barara wala gende igeru mutaga
kwa musteru kila wanyagi hugu muna mashinga mateka mkidoga choki mweni omidoga ya wanyagi hugu halicho mwiko mwela wafasha mwiko na mashinga mateka kugirango hivyo bidoga ya bigabanu ke
madame jenda kwa liyo shawe jose mwong havumwe jenyi shina mamde abereko ndiko ndi ndonera kandi kumvira abanyagi ukaye ntariko ndabeshe
abaramutswa umugambwe sende DFDD izombonera kure na hozi barizwa cyane gose bobo mwarabegereye kugira ngo mubashikirize ibera mu ntara
yego cyane yahora mutari w'intara y'abantu ndamwe kimisi yose y'ikintu bereko barakora bitajanye n'intumbero ya demokrasi herekana yuko hari ibintu bitari mukuri ariko barakora haba no muna mashinga mateka nama nasiguye herekana ko hari ibintu ko barenganya abanyagi kandi bashobora ndonera kure mutekano for example niho mbandi bajana abantu bashobora mateka mu bikorwa byo mu ntara ntabanye kanyine n'ibyo kugenda narekanye nyine abantu bakubiswe mu bikorwa mu kigati bakabowa n'imbonera kure mugabo ntibashe kubikorera ko
izo mbonera kure nazo nyene ziri muzo userukira mu namashinga mateka ko nabo nyene na ngahi bubanze bobo hari ico muri abivugana ko kugira ngo basigure impamvu baba babikora nimba babikora koko
nama nabigije aho njiye hose babwira yuko beba muraye mabi bari bakafata umurongo mwiza wo gukorera intara nibavuga bati twe niduhembwa mutamu tuba kuri we dushaka kuba mwe twimenye
muri make mushatse kuvuga ko izo mbonera kure zidahakana ko zikora iby'igipolisi cabwiza gukora
urahakana kubera yuko ndaguhe akaro aho kumusenyi imbonera yavuga ati ibi ntibiba umupolisi agasubira ino gatanta nashobora kuba hari
basumbye ijambo abapolisi
igimbonera ko zitanga amategeko ku bapolisi abapolisi bacha bemera bagasubira hasi bakimera gutegura imbonera
iyo ntara yanyu yagize ingorane nyabaki kugira ngo imbonera kure zibe ziriko zirakora nimba vyukuri zibikora ibikorwa vyokora igipolisi na abapolisi bababanye bake canke
oya abapolisi babanye bake ni kuvuga yuko nabantu mugambwe ashize imbere bagacara bakorewe mugambwe bagaca barengera igipolisi uburyo mu mbonera kure koshe adashobora kwafata abapolisi kuko bagira bati abari bazatawuje umba bakora ntibahewe ko bambari bagacenda kwihemba rero ngo mu byo bakora ngo bya minsi yose mu bajya gihugu
twagerageje kurondera umufasoni na Sininete Mutoni ajeje guhanahana makuru mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turamukena yamara Tarsise Niyongabo buramatari wa bubanza imwe mu ntara zitungwa urutoki ayo makuru yose ayamirira kure
ayo makuru n'ukuri ntacyo turi hazi ko bari abantu bahohoterwa bavuga yuko bahohoterwa n'ingomera kure mu ntara ya bubanza icyo kintu ntakihari kuko dukora inama z'umutekano buri wa kabiri w'indwi tufunguruka mu makomine yose icyo kibazo naho kirabazwa hamwe n'igihugu aratubwira ati jewe ndabangamiwe n'urya muntu cyangwa uriya
abo bararira amarondo mu masaha ateye imbere harabo murabona harabo muzi hari ibyo mwashizeho kugira ngo bashobore gucungera umutekano cyangwa inkumbure kwirarira ngaho mu ntara ya bubanza
ibambewe twebwe umutekano turawucungira mu nyabune ne kandi umusi umutekano meze neza mu ntara yacu nta kuntu rewo twari umwene gihugu ngo aje kubara ku ijoro hari abantu babigenewe
nta marondo ahari mu ntara ya bubanza
reka kandi hamwe hari rondo mu ntara ya bubanza
ariko ubuserukira abanyagihugu bo ngaho mu ntara ya bubanza umushinga mateka Fabiano ariyemera ko nawe nyene amaze kubiba yagira gashika katari gake kugira ngo umushobore kuraba ingene mutorera inyishu hamwe ico kibazo
uyo mushinga mateka jewe ni batari uko umushinga mateka mparura mu ntara ya bubanza uwo naho yitirwa bubanza ivyakora ntibisa n'ivyo abanyabubanza twebwe tumutumye ko mu nama z'umutekano ntiyitaba ibintu vyose biko bikorerwa mu ntara ya bubanza navyo yitaba wenyene ntari bubanza ahaza ibyo ubanza yo bimenya gute ibyo ubanza turabizi twe ndebe neho
ico kibazo ntaco muravugana ko nawe
ntaco turigira tuvugana no munsi warimo
usivye iryo rondo abo bajeje umutekano bararira abanyagihugu baba bari mu nyambaro ibaranga canke
abasirikare bakora mu mwambaro wabo baranga koko abasirikare abapolisi bose bivana naho bamwe batumbereye bati ko abasirikare bacungera imbibe aho bari bari mu mwambaro baranga abapolisi nabo bacungira umutekano w'abenegihugu nabo nyene baba bari mu mwambaro ubaranga nta bantu rero by'ukuri bandi babafasha gushungira umutekano hagati mu ijo
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ni mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'umwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Ijwi rya Amerika, uno munsi saa 10 rero mu kiganiro muri isanga, bagenzi banje baza kubayagira cyane ku vyerekeye kubandwa. Mbega kubandwa niki, habandwa nde, bigamije iki, hari umukirisu yobabandwa, ntimuze rero gusiba ico kiganiro muri isanga igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Dutandukire ayavugwa makambi cyahereye mu gihugu cha Congo aho mu mpera zino ndwitwa rahe dusozereye abarundi bahungiye mu micungararo y'ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu yo mu majefu ya Congo. Cyo kimwe n'imiryango y'abakongomani baba mu icungararo y'iyo kambi baronkejwe imfashanyo zigizwe n'imbuto z'ibiharage, ibigori ndetse n'intore. Abarundi baronkejwe agafashanyo barashima nk'uko muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu mu Rusenda Vedaste Niyongabo.
Kungungirishiramwe rya Depaye rihabwa n'umushinga w'abadage wa Diakoni ya Catastrophe Life muri gahunda y'ubuhinzi bugamije gufasha impunzi z'abarundi ziba mu miryango y'abakongomani iri mu Rusenda. Mboko, Kabondozi, Swima, Kaboke ndetse na Mkwezi. Mu mbera za kino cumweru dusoje, izi impunzi z'abarundi n'imiryango yazakiriye isaga 60 yo mu Rusenda ikaba yarahawe imbuto z'ubuhinzi zigizwe ahanini n'ibishimbo n'ibigori. Uyu mushinga ugamije guteza imbere imibereho y'impunzi n'imiryango izicumbikiye. Benyuze muri gahunda y'ubuhinzi, abagenerwa bikorwa uyu mushinga bakaba babwijwe rya Amerika ko izimbuto bahawe zigiye gutuma bahindurirwa ubuzima mu gihe zizaba zeze. Ndore ko abenshi bajyaga ari uko bagiye guhingiriza mu bakongomani.
Kuno twaye tubaye hari gucingera, ariko turashimye ko turose imbuto tugiye natwe kuzoronka ingene turi bubeho turonka ubuzima bushashe turondere naho turima. Ko twaye tubayeho twakiriwe n'ababembe, ariko batwakiriye neza. Tugezaho rero baraduhaye imbuto yo kugira badufashije imbuto yo kugira natwe dutere tubeho neza tutacingero. Twagenda gukorera ababembe tukaba ariho turonka ico turya tutarosa akazi tukaguma ngaho nyene n'inzara. Ariko ubu ndabona ko tugiye gukira inzara ko turose imbuto mu mezi ari imbere no mu mwaka utaha. Ndabona tuzoba turonka ico turya tudacingero, tuzoba tumerewe neza.
Mbo imbuto bako baraduhereza twebwe abahunze turi mu gisagara ahangaha muri bene wacu b'ababembe batwakiriye, ntizidufasha kugira ngo twiyungunganye mu kurima kugira ngo ejo nitwimbura bizodufashe mu miryango yacu. Mbo je nari mfite umugambi wo kurima ibiharage n'ibigori eka n'imyumbati n'ibyo byari bidutunze i Burundi yo twaje tuva. Aha ndahafunze umwaka urenga ko nk'amezi abiri. Imana niyanzigama imvura ikagwa nk'uko bibereye bikera bizomfasha mu muryango wanje.
Amuri wironja ive no magronome w'ishyirahamwe rya Depaye ryatangije umushinga w'ubuhinzi wo gufasha impunzi z'abarundi zidatuye mu nkambi hamwe n'imiryango yazakiriye. Yavuze yuko bakoze uyu mushinga w'ubuhinzi nyuma yaho hagaragariye ko imiryango yakiriye izi impunzi hari igihe iba itihagije mu biribwa, ariko kubera ko iri shyirahamwe rigiye gukurikirana aba bahinzi bahawe imbuto kaba ari icyizere yuko batazongera kubura ibyo kurya. Bikaba byari ibyishimo byinshi kuri Adija, umukecuru w'umurundikazi umaze hafi imyaka ibiri aba mu muryango w'abakongomani bo mu Rusenda. Avuga yuko kuva yahunga mu gihugu cy'u Burundi aribwo bwa mbere bahawe imbuto zo gutera, usibye imbuto z'inyumbati bahawe n'abaturage babana.
Kuva nashika hanari ntarabona uduhereza imbuto zo gutera, arakini kandi kubera igihe kuva twashika aha twararimye tubura imbuto zo gutera, akini ubu twashimye irishyirahamwe ryiyumviriye kuduhereza imbuto zo gutera. Ubundi twarashitse batwakire baduhereza imbuto z'imyumbati, dutera imyumbati niyo twari twarateye gusa kene tubura imbuto z'ibiharage. Nyuma bwo hanze nari mbayeho ubwo ababembe twasanze bameze neza batwakire harya badutwara mu mirima bakaduhereza imyumbati. Barabadutwara bakaduhereza imyumbati tukagaburira abana. arakene ubure ko Imana yatwibutse kaduhereza imbuto kaba n'imvura iri kwiragwa twabishimye.
Ku rundi ruhande hari imbunzi z'abarundi zitaba mu nkambi zivuga yuko gahunda yo guhabwa imbuto z'ibigoji ibishimbo n'intoki hari abitagezeho.
Je ndabuze ntabyo ndarose ibyo kujya baranyakiri
none urabasaba
banyaki bamperaje
ariko ngo ntibakubaruye
barambare nuko ntarimo ngaha je ndarakiwe uwanyakiye none kibazo naze banyandike barambariwe ntibansije.
Tumenyeshe ko igahunda yo gutanga izi mbuto izagera ku miryango 500 harimo imiryango 250 y'abarundi babanze inkambi n'indi 250 y'abakongomani bacumbikiye abo barundi. Badasenga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo mu ikambi ya Mahama nayo iri mu gihugu cy'u Rwanda. Impunzi z'abarundi zigendana ubumuga zahahungiye zimenyesha ko zitorohewe. Bamwe muri bo babwije urya Amerika ko mbere hari n'ubumuga bwabo bwiyongereye kubera ukubaho nabi. Desire Hatungimana n'umunyamakuru wacu mu Rwanda.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nkuno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu afise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe haratekigo harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera.
Kubera iki?
Kubera ko nta tumatira baduhaye turyamaho turara hasi ku gasare ubwo ubumuga bukaguma bwiyongera namwe murazi ubumuga bujyanye n'amagufa. Chokuma byongera kindi naco nk'ikintu kijanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu babasaza nka twebwe abantu bafite umuga ntibaduhaye tugenda turatsitagurika dutsitagurika nk'iyogiye kwitwarete ubwo nyene ugenda uritura hasi witura hasi ivyo navyo ntabwo babidushiriye mu ngiro
biturutse kuri ubwo bumuga. Agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasomira abana babo nk'ukuno abimenyesha.
Hajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko mushobore kuba noshobora kugenda kurondera udufaranga guca ingero hamwe n'abandi usanga nyene ari ibintu bimbabaza ku buryo udashobora kugenda ngo ugiye gusaba akazi muri barya hariho abantu usanga bariko barubaka amazu ngaho kugira bajya bafashe abamaso rero iyo ugiye ufise ubwo bumuga barakuraba akabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mwico gihe birakubabaza ku buryo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga ico gihumbi kuri uno munsi hama nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi byo rero biraheza bikambabaza cyane.
Abafise ubumuga baganira radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ko mu mutwe hakora neza.
Ikintu gikenewe cyane cyane nuko twadufise imishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye hari ukunge n'ubumugaye nk'ubuguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegereza gucya mu bibazo uravye nk'akarorero nkagewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugera ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko atahantu ndi bukure n'igishoro kugira nkore ubu nyene mba nibereye ngaho ndahiga icyo nkora n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva yuko bwa bwonko bwanje bwosubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashima intambwe amashyirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa byankenerwa bimwe bimwe. Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara. Kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishyirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Urongo iryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera. Inkino za gicuti bamaze gukina n'abababoneye izuba harimwo n'abamaze guserukira u Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwene izo nkino biyongera. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana nino kuri iyo nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo ndabategurira nkongera nkabashikiriza iwanyu mu ntara ndabahayisango yejo nkaho twatanguriye mugire indwi nzitsa.